Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Desire Hatungimana.
Ndabara mkije megimese wa kunzi wa radio Nzamba agateka kawe kazi mwana makuru yokuru wakabiri gine kendo ya chumina gata natu nwarane kuru mikro ni Desire Hatungimana na ya muhinga bugizyuma harijo spendu ima na mudoku ndirerero duhere kunjigo nguru nguru ziagize. Amafaranga ariko arakoreshwa mu kugura ibitoro byo kwa Timoteri yabaye murengera mu seminari y'Imuyinga haraheze ukwezi hatagira umuyaga nkuba. Ubwo bukene bw'umuyaga nkuba bukanatuma abanyeshuri biga nabi. Emmanuel Ntakirutimana umukozi mukuru mu bushikiranganje bw'ibidukikije abiwe basaba ko yorekugwa akabandanya afata imiti ijanye n'indwara yo mu mutwe asanzwe agendana haraheze imyaka 26 banamenyesha ko atozira ivyo yavuze kuko ubuzima bwiwe utifashe neza. Mucegeranyo naco cishiramwe eligiteka cyo mundwi irangiye cerekana ko abantu 9 bishwe bane muri bo bakaba batowe ari biziga. Nongeye kuba ikaze mu kanyisa se idonito.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri muzi 3 akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ana makuru tu yahere hariya mu ntara ya Muyinga ishuri gisumbuye giseminari yitiriwe Mweranda Pio w'icumi ijya gukira diocese ya Muyinga muri kino gihe rifise ikibazo cy'umuyaga nkuba bikaba byavuye kukononekara haraheze ukwezi kw'icuma kiyungurwa umuyaga nkuba ku muhoro utwara amatara kuri iyo shuri. Ingaruka zivuye ku ikena ry'uwo muyaga nkuba rikaba ritatevye kwiyerekana nk'uko amakuru ava kuri iyo shuri abimenyesha. Ni inkuru tubaza Bertrand Ngenda kuri iyo.
Ibura ry'umuyaga nkuba kuri iryo shure ryatanguye mu ntango y'ukwezi kwa Ruhuma uno mwaka. Ingaruka mbi zitandukanye zikaba ziza zaribonekeje bivuye ku ikena ry'umuyaga nkuba. Iryo shure rikaba rifise ingorane yo kugura ibitoro bikoreshwa mu moteri itanga umuyaga nkuba bita groupe électrogène kuko amahera yo kubigura atawe yaratekanijwe nk'uko amakuru ava kuri iryo shure avyemeza. Eka n'abanyeshure barakozwe ko nubwo bukene bw'umuyaga nkuba nibakironka umwanya uhagije wo gusubiramo ivyigwa kuko iyo moteri itanga amatara ikora umwanya muto. N'abasanzwe barangurira imirimo yabo mu micungararo y'iryo shure ibikorwa byabo biracumbagira. Akarororo ni nk'ubunywero n'uburiro butagishobora kubika ibifungurwa byononekara n'ingoga canke ngo bukanyishe ibinyobwa. Baba bene ivyo bikorwa bitandukanye abarezi n'abavyeyi bose basaba ishyirahamwe Jidezo gusubiriza bidatevye icyo cyuma cyapfuye. Uruganda rwa Radio Nzamba rukaba rutararonka ubuyobozi bw'ishyirahamwe Jidezo kugira butange umuco kuri icyo kibazo.
Arakoze Bertrand Ngenda kuri yo. Haraheze ukwezi kurenga hari umukenyezi ariko arivuza mu bitaro by'Imakamba inyuma yaha kubaguwe n'umubanyi wiwe akamukomeretsa. Nkuko ababanyi b'uwo mukenyezi babivuga, uwamukubaguye yitwa Juma akaba asanzwe ari umurovyi. Bakaba banigura ingene uwo Juma n'ubu acidegemvya abajejwe intwaro bakaba bavuga ko barindiriye ko uwakubaguwe agira mitende kugira bamufashe gushengeza uwamugiriye nabi. Ni nkuru tubaza Reveriano Bazikamwe.
Hari kwigenzo gicenda Ruhuma umwaka wa 2021 igihe Josine Kambikazi yariko ararima hama umubanyi wiwe yitwa Juma yamusangana n'abakozi akamukubagura akamukomeretsa nk'uko uyu mubanyi wiwe wabitwiganira.
Isafi 5 z'umurango izuba rizo hanyuma akamusanga mu ndimo yari kumwe n'abakozi nyene bariko barakora hotel duharage ashika amugwa ko amukubita wa mufatu nyene arwo mu gahundwe umuntu atuza musangayo ari kumwe n'abakozi akabara mukije ashikwa ku muntu akamukubita akozi ni baciye batabaza.
Uyo yabigize ninde?
Yitwa Juma abaho nyene mukungu mu kazi kiwe ka minsi yose n'umurovyi.
Ico gihe uyo mafasoni yaragiye kwa muganga riri mukungu baca bamurungika ku bitaro by'Inyanzarake kubera atavyo bashobora imbere yuko nabo bamurungika ku bitaro by'Imakamba. Abo babanyi biwe bakavuga ko uyo mukenyezi n'ubu akimerewe nabi na cyane cyane mu ivi yababaye gusumba handi n'ubacivuze. Bakaba bamusabira ko uwamugiriye nabi yo mufasha kuriha amafaranga yo kwa muganga.
Uyu asa n'uwatemitsinze gukebwe kubera yifuje ha mu bitaro ariko n'ubu ntarakira neza. N'ubu uyu Imakamba yaje kwivuza kuri iyo sebiye yarabaye cyane kuko kuko ntababaye rwose n'ubu ntikurakora mitende n'ubu avuye mu iradiyo Yero yariko yifuza umusimbura y'ubutungane akabanza ugandire akariha imiti yakoresheje kuko ibitaro by'imyanzuro yose byamuvuye byamufatiye franga mu mituweli kubera imiti yakoresheje ni myinshi cyane nashoboye kubona amafaranga akwiye ibiko nicyo yifuza yifuza yuko umuntu ubutungane bwo mushyira ahabona akavuga icyo yifuza kuri uwo mupfasoni kuko nta kuntu umusimbura ikarita ubuzima kumuranga izuba rito akaba ariko nitegereje mukungu amerewe neza ubundi nawe ari kuraburira mu bitaro.
Amakuru avangahe mukungu Juma ngo yoba yahora uyu mukenyezi ko atumvikanye n'abakenyezi biwe babiri kubijanye n'umwimbo barimiye hamwe naho atigeze amubwira icyo ari karamuzize. Abajeje intwaro ngahe Nyanzarake bakaba bemeza ko uyu mukenyezi yahohotewe kandi biteguye kumufasha kwitura ubutungane mu gihe yotora mitende. Mu gihe ababanyi b'uyu mukenyezi berekana ko igipolisi ataco cakoze kugira uwamukoreye ayo mabi ahagarikwe, mu gipolisi Nyanzarake batonugize kumuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye, ariko nawe ntitwashoboye kumuronka.
Ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kugwanya ikiza cya coronavirus? Ni ugukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni, ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ni ryari biri ngombwa gukaraba iminwe? Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemwo naho yoba ari kwa muganga, imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigeri iri ku biganza ushobora kuba wanduye, be rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ko imigera ugatwisigarana mu kiganza.
Ako ni akamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Inter News ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Amakuru kuri Radio Inzamba arabandanye mu naho dutandukira amakuru yo mu gisata cy'ubutungane. Abegereye umuryango wa Emmanuel Ntakiruta, umukozi mukuru mushikiranganje bw'idukikije, basaba ko yorekugwa kuko ibyaha yagirizwa atabikoze nkana kuko asanzwe afise ubugwayi bwo mu mutwe amaranye imyaka 26. Bavuga ko kubona afunzwe bituma asinzikarizwa asinzikara kurusha ngo kuko n'umuti hari hageze ko ategwa adashobora kuwuterwa mu gasho. Umwe mu bagereye umuryango wiwe niba bitubwira amajwi akaba yahinduwe ku mvuzo umutekano.
Yaje kameze neza kwa amazi n'isi ari mu bitanda ariko umuti amazi imyaka 26 agenda niwayo mu mutwe ariko umuti witwa Dore. Iyo rero agiye muri krize birashika akavuga amajambo natodika aravuga kuvuga ko abafundire bafungurwa nibagira pushe ya pushe manki abafosi bacye bamufata umukomiseri umwe igihe gatatu bamufata yagiye muri krize adahantu kidirike akavuga amajambo iyo baba bacamurekura nari maze gushika kabiri ab'ubu rero byagoranye basavuga ngo nimusadatinya nyina gusa n'ubu rero kuva mu katwe ndabona namurire dosiye ni kwizi imbo rero n'ubu rero agifunzwe haracari gadavi anitidomani kuva mu katwe mu katwe yabaye mu gashoko mu gipolisi dosiyengeye kadavi domani gusa uno munsi burunga atakubwira nyine ngo icyo mansuwere nuje kubwira nyine ngo si bari mu gasho kuko tutatanda kumuha umuti ngo nk'iminsi reka arenga ariko aramara gusa kuba ari ku rushinge mwisho kufu shinge umujani kahanu mkashu
mwisho. Uo Emmanuel Ntakiruta akaba yafashwe inyuma ya hagiri ya kibuhero wikuru jagitega agasaba kwa wafunzi kwa gilizwa kutemba gazubu tegeti kubore kugwa abano nosoi ivigo vya mategeko amenyesha kujofungwa linyuranye na mategeko. Umakuru na yaga teka kazi na munhu abani chenda ni wovishwe mkiringo chindugi imwe gusa murabo bane batowari biziga uwundi nawe arasinzikarizwa ubuzima. Muri cyo kiringo cindwi abantu 8 nibo bamenyekanye ko bahagaritswe bidaciye mu mategeko. Abagirizwa ayo mabi bakabari abo mu nzego z'igipolisi n'ugwaruka rw'imbonera kure bafatikanije n'abajejwe intwaro nkuko biri mu cegeranyo cy'umuhari iteka uharanira gateka kazi na muntu Idonido na Eddie Claude nini nahazwe.
Muri abo bantu 9 bishwe mu kiringo cyo kuva kuwa 8 kugeza kuwa 14 ntwarante uyu mwaka. Muhari iteka ugashimikira mu cegeranyo cyawo kubakenyezi 4 n'umwana kiri muto ubishwe. Abatowe biziga batowe mu ntara za Ngozi hatowe umuntu umwe intara cy'ibitoke babiri batowe mu ntara ya cy'ibitoke mu makomine ya Rugombo na Murwi uyundi atogwa ikiziga mu ntara ya Kirundo muri komine Bwambarangwe hamwe n'uyundi atowe ikiziga mu gisagara cya Bujumbura muri komine ya Muha muhari waranira gateka kazira muntu iteka mu cegeranyo cyawo kandi cyo mundwi cyerekana ko mu ntara ya Ruyigi umuntu yishwe ari umukenyezi yishwe n'umuhabara wiwe naho mu ntara ya Rutana muri komine ya Musongati umugabo yishwe na murumuna we amucumise imbugita wikiriza aza gupfa yashikanywe kwa muganga uretse yabamenyekanye ko bishwe n'icabishe abandi bishwe canke bagatorwa ibiziga ntibamenyekane abakoze ubwo bwicanyi cegeranyo cy'umuhari iteka kivuga ko abagirizwa wabwo bwicanyi bari mu nzego z'umutekano hamwe no rwaruka rw'imbonerakure bakingiwe n'ikibaba bakingiwe ikibaba n'abajejwe intwaro abahagaritswe hadakurikijwe amategeko icegeranyo cy'umuhari rigiteka kivuga ko harimo umunyeshure yahagaritswe mu ntara ya Kayanza uyundi muntu nawe yahagaritswe mu ntara ya Gitega abandi batandatu bakaba bahagaritswe mu ntara ya Ruyigi aho mu ntara ya Ruyigi abo bahagaritswe bari mu isengero muri quartier Gasanda bakaba bahagaritswe n'igipolisi bagisohoka isengero kandi atanu mutahe beretswe nk'uko icegeranyo cy'indwi cy'umuhari uharanira agateka kazi na muntu iteka kibandanya kivyerekana
Ikiringo kitarenze indwi zibiri nicyo cyahawe abafise utuzu tw'ubudandarizo bukikuje isoko yo kwijabe mu gisagara cha Bujumbura ni mu gihe umushikiranganje w'intware yo hagati mu gihugu umutekano uterambere rusange Gervais Nirakobuca yari yagendeye aho ku isoko inyuma y'umutaga wo kuruno umunsi wa kabiri abajejwe intware ku nzego zo hasi ngo ntibitavya ko kama nk'uko bari babitegetswe uwo mushikiranganje akaba yasavye ko burondera ibibanza hagati muri iyo soko ngo kuko kubaka hejuru y'umuserege bishobora guteza amasanganya ibi ni nyuma yaho aheze hafu kwezi atanga ucisekeza ryo kubomora utuzu tw'ubudandarizo twubatse adakurikijwe amategeko ningaha rero duce dusozera ano makuru reka nshimire Jospe Nduwimana impunga bw'ivyuma nshimire namwe mwese mwaduteza amatwi ndezira tunyobanwa ari kumwe ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza